Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tubashikiriza ikiganiro kiraba ahanini ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere ku mugwa mukuru wa politiki mushasha w'igihugu igitega hariko harategurwa ihiganwa ry'abigeme bita abamisi. Iryo higanwa ririko ritegurwa n'ishyirahamwe Ingoma Event rihurikiyemo imvukira zo mu ntara ya Gitega. Muri aka kanya iryo higanwa rigizemo n'abigeme 26 bose bariko bahiganwa izina ry'umukobwa mwiza, umukobwa w'ubwenge kandi umukobwa w'akaranga kurusha abandi. Ibirori nk'ibi ni bishasha bimaze igihe gito bitanguye kwibonekeza hagati mu gihugu cy'u Burundi, aho mu minsi yahera hari haheruka kuba izindi higanwa nk'izi mu ntara ya Kayanza na Ngozi. Miss Ingoma ihiganwa rigiye kuzobera mu ntara ya Gitega ririko rifatwa mu mugongo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Madame Angeline Ndayishimiye. Ijonjora rya mbere ryabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2020. Ijonjora rya kabiri rigiye kuzoba itariki 13 z'ukwezi kwa 11. Miss Ingoma wa mbere muri bose azotorwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020. Ibirori bizobera mu gisagara cya Gitega ahitwa Cercle d'Alliance. Mbega iryo higanwa ritunganijwe gute? Izoshigikira ryongere rifashe guteza imbere umwigeme w'umurundikazi mu buhe buryo? Ni bimwe mu bibazo tugiye kuganira n'abarongozi b'umugwi uriko urategura icyo gikorwa cya Miss Ingoma. Umutumire ni Alfred Hakizimana ayoboye igikorwa cy'ibirori bya Miss Ingoma. Twatumye kandi na bamwe mu bigeme bari muri iryo higanwa. Twatoye kuganira na bamwe cyane cyane bavukiye bongera bakurira mu ntara ya Gitega kugira batubwire imico y'iyo ntara canke ubuzima bwaho muri rusange. Abo turi kumwe no munsi ni Anna Niyera, Keti Bigirimana, Vanessa Ishimwe na Krista Himbazwa. Turaza guha kandi akaryo abandi ba Miss nabo nyene bashobora gushikiriza amazina yabo hamwe n'icyo babona bafise kizobafasha kandi kibaha amahigwe y'ukuba umu Miss Ingoma w'uyu mwaka mu majwi baturungikiye. Reka rero tutarinze kurandira twakire abatumire bacu. Mushinganahe Alfred Hakizimana ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Mwego murakoze cyane, nanjye ndabaramukije mwese aho ku ijwi rya Amerika.
Ego, Anna Niyera kaze neza.
Murakoze cyane kumikaze mu ijwi rya Amerika.
Keti Bigirimana nawe tuguhaye ikaze.
Murakoze cyane.
Krista Himbazwa kaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane.
Rero nkuko twabivuze ni higanwa rya mbere ribaye ngaha mu ntara ya Gitega aho mu Burundi hagati. Mushinganahe Alfred dutangure kuri mwebwe muyoboye iki gikorwa, twongeye tubahe ikaze mu kiganiro nk'umurongozi w'uru rubanza, ukaba uri n'umusore cyangwa umugabo abantu batamenyereye cyane ko ari bo bategura ibintu nk'ibi, byakujemo gute, wabitanguye gute? Turazi ko ibirori nk'ibi by'abamisi ari nka bishasha cyane cyane hagati mu gihugu, byakuje mu gute?
Ego, murakoze cyane. Ubwa mbere bwobwo ndambanje gushimira iradiyo ry'Amerika cyashoboye kubona ibi bikorwa turiho turakora, rigashaka kumenya byinshi kuri ivyo. Ego hanyuma kugira ngo niyumvire iki gikorwa jewe bwa mbere bwo gusanzwe nkuko mwabivuze mvuka mu ntara ya Gitega, hanyuma nkaba maze kubona ibikorwa byinshi bimaze kuba mu ntara zimwe zimwe, nk'ibyabaye nka Miss Burundi bateguriye i Bujumbura, Miss bise ku Gasaka canke iyabaye mu Kayanza. Hanyuma ivyo bibaye vyose ndavuga nti intara yacu ya Gitega ubu n'umugwa mukuru wa kapitale, ni kuvuga kapitale politike, kandi uno munsi kuva na kera narindi mu ntara ya Gitega abantu benshi ntabyo bazi, yatanguye kuba niyo yatanguye no kuba kapitale y'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nagwa gasere ni yavuka abantu benshi ntabyo bazi. Kandi intara ya Gitega ifise cyo nokwita histoire canke akahise gakomeye cyane ku mu cyo nokwita mu buzima bw'igihugu, turavye ingene byagiye birakurikirana kuva kera. Intara ya Gitega mbona ko ari intara ikomeye cyane, ndavuga nti ikintu kibuzemo nuko hobamwo umunsi mukuru canke icyo nokwita evenement nk'iyi ishyira hejuru umwigeme canke umukenyezi. Mu Burundi hariho umugani waciwe kuva kera yuko umwigeme ari cyane se umukenyezi ari inkingi y'iterambere. Turabona neza yuko gushika ino saha igihugu cy'u Burundi kiriko gitera imbere mu bice byinshi, ariko birakenewe yuko n'umwigeme nawe agira hashyitse, cyane cyane duhereye mu ntara yacu tuvukamo i Gitega. Ni ivyo rero byinshi. Igitega hari amasite turistike menshi, ibigo canke ibyo nokwita ibibanza ndangakaranga byinshi cyane abantu batazi. Twashaka rero nicyo gituma twanateguye nuko tuzonahaca tukabyerekana kugira ngo abantu baje gutembera n'Igitega babone ubwiza bw'intara yacu ya Gitega n'igihugu cyose cy'u Burundi. Mu majambo make ni ibyo nashatse nabonye, navuga nti ibi bintu birakwiye ko bijya habona kugira ngo abantu bamenye neza intara ya Gitega kahise kayo, kugira ngo uko iyo umenye kahise niyo uri kuraja niho uca uhatora. Ego
abo bigeme, ego abo bigeme niba gukomera amashyi kubona wabaye uwa mbere gufata icyo gikorwa kugira ngo muteze imbere, cyane cyane ku kintu gihambaye wavuze cyo guteza imbere no kumenyekanisha umwigeme uwo ngaha mu ntara ya Gitega ateye ate ameze gute, ukamwereka igihugu cyose n'amahanga, ni igikorwa gihambaye. None nk'uko wabivuze ngaha i Gitega hariho ibibanza bitandukanye ndangakaranga, ukaba wavuze ko umwe mu ncungu ya demokarasi y'igihugu yavukiye ngaha mu ntara ya Gitega. Iryo zina Miss Ingoma Joba naryo nyene rifise isano nuko gushaka kwerekana akaranga k'iyo ntara.
Ego murakoze cyane, nibyo nkuko mubivuze twise Miss Ingoma kubera ingoma ivuka mu ntara ya Gitega. Ingoma ivuka mu ntara ya Gitega hari abantu benshi batabizi, kandi murazi neza yuko ingoma turetse yuko nuno munsi yamaze gushika nimba ntihenze umenga baba barayishyize mu bintu byo nokwita muri UNESCO nk'ikintu cy'inyungu y'isi yose, singere nokivuga mu Kirundi. Hanyuma intara ya Gitega niho havuye ingoma, kujya ahantu havukiye ingoma cyane cyane abantu benshi ntibabizi, bibaze ingoma yavukiye mu Gishora, ariko mu Gishora bajya n'aba artiste nabayivuza cyane. Ingoma yavuye Bukirasazi, niho hantu hambere hatanguriye kuvuga ingoma, niho havukiye ingoma. Ibyo byose tuzobishikako. Kandi mu Burundi naho hari ikintu abantu benshi batazi, hari ingoma igereranywa n'ibintu byinshi. Bwa mbere bwo ingoma igereranywa ni cyo nokwita ubutegetsi mu rurimi kuno munsi. Ingoma ni nganji. Murazi neza yuko umwami haserutse hategeza kuvuga ingoma, icyo ni cyambere. Kigera kabiri, ingoma burya igereranywa n'umwigeme, hajya burya ibice by'ingoma, ibihimba by'ingoma byose bigereranywa n'ibihimba by'umwigeme cyangwa by'umukenyezi. hama imirisho nayo numugabo nje gituma haja atamugore avuze ingoma imwavu mwibaza ngo nuko ngo twabashize inyuma nta muntu yo kwivuza urumva rero ibintu byinshi cyane ingoma n'ikintu gifite insiguro ikomeye cyane ku mwigeme no ku ntaya gitega warashima no kugihugu cyose isi yose murazi yuko abadufite ingoma ko bazihurumbira rero nashatse no kugira ngo n'abarundi cyangwa n'abandi bantu benshi batari bazi cyari cy'ingoma muri iki gikorwa cyacu cyo turakora batahura icyari cyo ingoma icyo gituma twayifitiriwe umwigeme ha mwigeme nayo murazi ko ari umuntu adasubirizwa mu bintu byose aba mu iterambere cyane
ego urakoze cyane n'ibyo koko uvyuvuze byerekeye ingoma ingoma ni kintu gihambaye ku gihugu kubipfuza kumenya byinshi kubijanye n'ingoma umwe mu bahinga bamateka Patrice Ntafatiro kandi akabara munyagitega nawe nyene arafise ico abivuga ko nk'ibyo bari kurasigura byerekeye ingoma n'ibihimba by'ingoma kubijanye n'umwigeme cyangwa umukenyezi murakoze cyane none iri higanwa ritunganijwe rite twumvise yuko ari amajonjora atandukanye ariko muri make sigurira abatazi ngene bizogenda uko biri kubiragenda byifashe gute
ego icambere cyo twarahejeje icyo no kwita amajonjora ya mbere ariyo no kwita mu kinyamazuru preselection yabaye itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu 2000 nyene na 2000 haraciye ukwezi kumwe biheze hanyuma mu itariki 13 naho turiteze kandi ikijonjora rya kabiri ariyo no kwita demi-finale hanyuma itariki 19 z'ukw'12 naho tuzogira icyo no kwita finale ariyo majonjora ya nyuma ni naho rero tuzoba twatewe n'iteka nkuko yabitwemereye kuva mu ntango adushigikiye umutamukanye w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariho azoba yashyitse kugira ngo uyu mwigeme wa mbere azoba abaye wa mbere w'incabwenge kandi w'umunyakaranga ariho azomwambika ikamba hanyuma akamushyikiriza n'akaganuke k'uwo munsi ko wa mbere tuzomuha imodoka yego
birahambaye cyane birahambaye ndumva ko imodoka atari ikintu gisanzwe nagashimwe kadasanzwe na gato kandi kubona bazokwambikwa uwo mudari cyane urugori cyane icyo bazokwambika cyose kuri uwo munsi bakacambikwa n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu nacyo nyine ni ikintu gihambaye cyane ariko rero duhindukire gato dutangure tuganire n'abigeme nabo nyine ndazi abantu benshi barafise amatsiko yo kumva amajwi yabo cyane n'ibyumviro byabo hama turongera tugaruke ku mushinga nahe Alfred nkuko twabibamenyesheje turi kumwe n'abigeme bane Anna, Keti, Vanessa na Krista abandi muraza kumva amajwi yabo mu kanya kari imbere ariko reka tubanze tuganire n'aba turi kumwe ku murongo wa telefone duhere kuri wewe Anna uraho neza aho mu ntara ya Gitega wavukiye he ukurira he
ndaho neza navukiye mu Magarama mburira hajya nyene mu Magarama
ubuzima bwo mu Magarama bwari buteye bute bwari bumeze gute muri make kuri wewe
ubuzima bwo mu Magarama bwari bumeze neza neza cyane kubera bo mu Magarama mbega n'abigitega bose bari barafise urukundo bari hamwe
ikintu umuntu aba mu kindi baba mu yindi ntara atobazi kiri imagarama yoza yaje Gitega yorondera canke ahantu yoja gutembera ni he mu Magarama
mu Magarama ni quartier nyene isanzwe abantu basanzwe babamwo kintu ki abandi baba badafise mu kiri ni Gitega hose nuko hariho ubumwe urukundo barafasha bari hafi na hafi ama hafi yo mu Magarama hariho ija Musée National de Gitega mu zindi ntara barashobora kuza kuzaba Musée National ya Gitega kandi hariho n'ikibuga cy'indege nacyo ni kiri hafi y'iyo quartier bo byose barashobora kuza bakabiraba
biza cyane murakoze duhindukire kuri Keti nawe wavukiye hehe ngaho Igitega ukurira he
murakoze jewe navukiye aho bita Nyamugari hama nkugira aho bita Nyabiharage
ubuzima bumeze gute ku batahazi ku batarahaja niyo wigiye hameze hate
oya siho nigiye gusa bon si kure cyane y'ishure ryaho nigiye n'ahantu abantu babanye no kagwita muko kwigerana usanga bafashanya ibintu byinshi donc ni nigwa rukundo nyene anahejeje kuvuga ugasanga abantu ico umwe adafise arashobora guha uwundi donc ni muri gwa rukundo nyene ego nico nahabonye
ndumva ku bantu babiri deja gitega harangwa n'urukundo. Vanessa, nawe wakuriye he muri he quartier mu kahe gace k'intara ya Gitega?
Jewe navukiye aho bita ku Mugoboka ndi komine ya Gitega nyene ariko agace bakita Mweya navukiye kandi ni naho namaze amashuri yanjye ya CGM.
Imweya abantu barahumva cyane Imweya, hariho iki abantu borondera baje Imweya hazwi cyane nico bari nkigike?
Imweya n'ahantu hariho akayaga keza, hariho ibiti byinshi, hameze neza, ushaka nko kuharukira urashobora kuharukira. Hameze neza,
ni byiza cyane. Ishure wize ko Imweya yitwa ngo iki?
Hariho iyitwa Enemweya. Narayizeho icyema guhera secyema gushika gushika DM.
Wakoze cyane, turaza kugaruka nawe ku bindi byinshi by'ubuzima bwawe ngaho mu ntara ya Gitega. Krista, nawe wavukiye he uba hehe?
Je navukiye aho bita Nyamugari ariko nakuye muri quartier bitwa Musinzira. Neza na neza aho bita muri quartier Sinar.
Hameze gute Sinar kwavuye kumbure nko mu ntara ya Kayanza canke ahandi? Abo habona iki bo kwitega iki iyo bahashitse?
Ni quartier novuga ko iri mu hôpital hôpital regional de Gitega kandi ni hafi y'ahari prison kandi hakaba hafi y'ahari ishure paramedicale, hakaba ari hafi y'ahantu hari ishure bita Atene. Jize ko abantu benshi ngira bararigi ariko kandi ni quartier nziza cyane iteye neza rwose.
Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Numva yuko abantu batahazi bagiye gutangura gushaka kuza mu ntara ya Gitega bakaja Magarama, bakaja Imweya, bakaja nindi bazaba muvuze mu Nsinzira. Ni henshi cyane ko mure bashobora kuzotangura kumenya kuko muri benshi muva ahantu hatandukanye muri iri higanwa rya Miss. None tugarutse kuri Anna, twari twahereye ko wewe wakuze ngaho mu ntara ya Gitega, ndakeka warashoboye kuronka akanya ko kuhagendera no kujya mu makarita atandukanye mu bice bitandukanye. Intara ya Gitega ifise ibihe bintu wishimira muri make, ibintu ubona bishobora kwifasha gutera imbere kurusha byo bari nk'ibi?
Murakoze cyane. Nuko tuwe kutuwa twese niba tanana mingi kita kukikinu kibi ku ntara ya Gitega. Intara ya Gitega ikintu shambe chiza kiiranga nuko rukundo, nuko kujwa sila hamwe ikintu bagihurumbira baragihurumbira ugasanga byagenze neza. Rero ikintu cambere dufise nk'iteka mu ntara yacu ya Gitega cyateye n'iteka uburundi bwose mu mahanga ni ingoma. Ingoma yavukiye mu ntara yacu ya Gitega. Iyo ntara ya Gitega ikimenyekana ikimenyekanisha uburundi mu mahanga. Icyo ni kimwe. Ikindi nacyo turafise ibibanza ndangakaranga, hariho iyo mise national de Gitega nababwiye, hariho n'indi mise itari kuri centre iri ahantu bita mu Gishora. Hoho nuko hariho abantu bahabwiritse ingoma vema harateye igomwe, hameze neza, kandi iyo ugiye ari mu gihe cyo kuvuza izo ngoma usanga ari ibintu byiza cyane kuko musanga aho bajya bavuzira ingoma bakazibavugiriza mukanezerwa mukagira ibihe byiza.
Nicyo
muvuga sinobimara ibyiza by'Igitega ni byinshi cyane.
Eh ariko kandi nabajije ikintu coba cofasha kuhateza imbere kurusha cyane ikintu coba kitameze neza hano hose hamara akantu umuntu avuga ati akanye ko hinduka ikintu ubona cyo uhinduka cyo bari nkiki
ikintu cyambere cyo teza imbere ntara yacu ya Gitega ni uko twoha agaciro iryo teka dufise kuba intara ya Gitega yatumye ubundi bwose buvugwa mu makungu twobi profita sinzi ukuntu bivuga mu kirundi twobi profita ama tukabiha agaciro bikwiranye hama bikatuzanira ba abaturiste barukera rugendo baka intara yacu ya Giteka vyotuma intara yacu itera imbere nayo nivyo bibanza ndanga karanga mu gihe vyoba vyateguwe neza bikaringanizwa mu buhinga bwa none kandi n'ubu uko bimeze n'isawa cane ariko dushobora no kunagurwa n'isawa nahone hama bigatezwa imbere bigatuma abo batoriste baza mu ntara yacu ya Gitega mbega turi abanyagitega bisigura ko umutoriste ahera kurya w'ingozi w'ubujumbura w'umakamba n'ahandi hantu mu zindi ntara zitari z'igitega rero twobanza tugatuma abo bandi baza hama kugira ngo nabo hanze y'igihugu bazoze
Keti nawe ndaguha akaryo ko kwishyura icyo kibazo nyene cerekeye icyo ubona wishimira cyane mu ntara yanyu ya Gitega nico ubona kuri wewe cyo tera imbere kurusha cyane cyo nagugwa cyo bariki
ego murakoze icyo nishimira mu ntara ya Gitega nuko itambere na mbere nkuko anayabivuze niho inovuga niho isaha y'u Burundi akenshi byinshi muri ibyo usanga biri Gitega donc bibi Gitega niho umunsi umwe bigeze kumbwira yuko ariho umwami mwezi Gisabo nyimba ntihenze yahunze avuye Imurambi donc kubera ko abazungu bari bashaka kumwica bakamuhungisha agahungira Igitega ni mu Gishora ndibaza yego aja mu Gishora baramunyegeza donc acaguma ho nyene aratwarira imyaka itari mike cyane ni nk'iteka kwibuka ko ibyo bintu byahabaye mu ntara yacu hahava abenshi mu batwaye abenshi kwa Gasore Kamatari donc ndabishima cyane hama ikindi gikwiye guhinduka turakeneye cyane nk'uko Astrid yabivuze abakenyezi turakeneye cyane abakenyezi donc abigeme bashobora kuba bohagararira abandi bagashobora kuba bokora ibikorwa imbere igihugu cacu province yacu hari byinshi cyane umuntu ashobora gukora donc bakaba novuga bakaba creative kandi mu kuba creative ni kwa kundi nyene hariho abahungu barakora abagabo barakora mugabo ibaje niyo abigene n'abakenyezi boronka umuntu donc ashobora kuba inspira bakumva yuko bashoboye cyane bagakora indi uribaza yuko mbega province ya Gitega igihugu cyotera imbere ku rugero rungana gute
wakoze cyane tubandanye twakiduha akaryo na Vanessa wewe icyo ukundira iyo ntara yawe wavukiyemo wakuriyemo n'icyo ubona cyo yifasha kurusha n'iki
jenda kuda intara ya Gitega kubera ko irimo abantu bakunda gukora bakunda gukora barakunda kwiteza imbere n'ikivyerekana ni twebwe twashoboye kujya mu irihigano kugira twereke abandi ko bishoboka kandi intara yacu ya Gitega ifite abantu bashoboye ibintu bashobora gukora bakagira ama competition kandi bakayatsinda kundi ndayikundira ama mbona yuko kitega yo gira yo kwa meliora nuko abigeme bajya ansanga barahevye kwiga swatse kwera ngo zitandukanye gasanga ntibaciga ariko bakaba bafise umwete bakaba bafise ivyiyumviro bashaka gushira mu nzu bakaba hama rero umuntu akajya abaha support rero akaperekwa ko bishoboka nabo nyine aho batize bashobora kuronka bashobora gukora ikintu ko hari abantu babiyumvira
ni byiza. Hama Krista nawe uhakundira iki iyo ntara yawe ubona icyoteza imbere kurusha cyo barikiye
intara ya Gitega? Ikintu ndahakunda cyane nuko ifise isoko nini ya cyane novuga yuko ibintu byinshi muri isoko y'igihugu cyacu biri i Gitega kandi uyu mwaka twaragiriwe twaratewe iteka umukuru w'igihugu ava mu ntara yacu numva aricyo bintu numva nishimiye cyane. Hama icokogwa kugira ngo intara yacu itere imbere nuko twese twahaguruka tutarabye ibikorwa bijyanye n'itanga kandi tukagendera
ijwi rya Amerika mu te murasira kujya mukurika ibiganiro bya La Voix du Cap n'ibice birindwi radio Ngoma y'umunani n'icumi nayiri mu mujyi wa Baraka radio Communauté L'Invité bakote mu Rwanda n'abadukurikira muri Uganda yacu kwibagije Voice of Mwaura ku murongo wa FM 100 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza mu
ngaruke kandi akabazo kaza kwihuta cyane nakerekeye akaranga nkuko uheraheje ubivuga Krista. Ana akaranga wewe wavutse ababyeyi bawe bakavuga bakakwigisha cyane n'ikintu wame ukuze akaranga wagiye gutangura kubona akamaro kako ryari nibande bakakwigishije
murakoze akaranga mu bisanzwe akaranga uri mu Burundi kati kandi w'igitega turashyizima w'igitega ibya karanga twabisanga mu babyeyi babanyi ugasanga n'imbere batwigisha yerekeranye na karanga ariko kugira ngo jewe personnellement abyinjiremo nuko twagiye ku ishuri bakabitwigisha mu ndimburo mu kirundi bakabitwigisha tukamenya reyelmente ari byo then uko umuntu agenda arakura akaca agenda aradekuvra ibyiza n'agaciro twebwe ab'igitega dufise ku byerekeranye karanga.
Keti wowe kuri wewe ikintu mu karanga k'igihugu kitotakara cyo bari nk'iki wowe ubona gihambaye rimwe na rimwe kumbure dusanzwe tukizi cyangwa tugikoresha cyangwa tutagikoresha mbwa ubona kitotakara cyo bari kihe gaketi?
Ese kibazo ni wasikari ikintu cyoroshye cyane ikintu kitotakara urumva ni ya ngoma nyine iracahari kandi uko isigura ibintu byinshi kandi bikomeye nitegereza numva ahubwo kuko yatanzwe pawa nyine nicyotakara mu
igihugu cyo bakibuze ibitekerezo n'amukaranga k'igihugu cy'uburubanzo ubona nawe ikitotakara kumbure nk'umunyagitega nawe ngira ngo wovuge ingoma mbwa ikindi cyo bari nk'iki
ikintu gihe mbona kitotakara mu banyagitega no mu Barundi nuko bogumana akanovera k'igihugu cyabo bakaguma jise bakagikunda urukundo rw'igihugu cyabo kuko biri mu karanga bakaryoherwa no kuba bari Abarundi bakaryoherwa n'ibintu byabo byose nyine icyo mbona batotakaza.
Krista nawe warigishijwe ibyerekeye akaranga ugikura cyane wabyigiye ku ishuri n'ababyeyi babikwigishije akaranga watanguye kugashima ryari?
Akaranga natanguye kumvira mu mashuri ababyeyi ntibabivuge ko cyane rwose ariko mu mashuri niho nakije kandi ndakamenyera. Ego ni
Ikintu nkunze kuvuga kubigeme cerekeye ugufashwa mu iterambere ryabo no mu gufashwa mu bintu bitandukanye n'umukenyezi aba yaragufashije kubona yuko nawe we ushoboye. Ndashaka kumenya abakenyezi mu buzima bwanyu canke mu buzima bw'igihugu boba babafasha muri ibi kugira ngo mubone yuko koko mushoboye. Ana duhereye kuri wewe, hari umukenyezi haba mu muryango wawe canke mu gihugu canke mu binyamakuru ubona w'umurundi kazi akwereka yuko ushoboye yo bari nkande?
Mu barundi kazi ni bakeyo kandi nabo bake jes na menye cyane. Nico gituma twashatse guprofita iyi okazion yo kuca muri iyi evenement ya Miss Ngoma kugira ngo twebwe dutangure tugaragaze ibyiyumviro byacu hama dushobore gushika kure gushika aho tutubira akarugira abandi nk'uko warumva DJ. Ariko hariho umwe anyaspira yitwa Lydia Sekera arimwo mu bintu bya football. Yarabaye yaragize yaramenye agaciro afise amenya yuko n'ibyo abandi bariko barakora abishoboye amenya yuko ashobora no guseruka muri bijya bintu by'inkino bya federation. Ari hakuhaje aravuga reka ndabyumwo nanje kandi ubu aratubera akarorero kubera arabo umurepresentante nk'umupasoni ari mu bintu babiriye.
Krista, nawe uba ufise uwo urabira ko canke uwo uhora wiyumvira yuko ushaka kuba nkawe canke uwo uba muri make ubona uti ujya anye aratwereka yuko dushoboye yo barinde?
Bon, personnellement, novuga yuko atabamfite benshi cyane ariko uwunyaspira cyane ntari mu bintu by'abamisi mugabo ni Francine Niyonsaba kuko naraba ibyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ingene ameze araha agaciro cyane ukuguru kw'iwe kandi kuramushikanye kure. Rero birantuma nanje mvuga nti iki kintu kiri muri jewe numva ngomba guserura hanze kugira shobore kumotiva abandi batonya abanje bari inyuma cyane cyane ndabira kuri we. Ego,
umva ko bahari mu gihugu. Hama Vanessa, wewe hari ufise haba mu muryango wawe canke mu gihugu urabira ko imwe na rimwe?
Urakoze, jewe hariho uwo mfise ndabira Cetin Sanford uwahoze ari umutandukanye w'umukuru w'igihugu yitwa Bucumi.
Nibaza ko bigenda biracika, wabuze Madame Denise Bucumi inkuru nziza.
Ego, niwe nari mvuze ukuntu akana ko ari mu famu diteyare ukuntu adatakaza espoir ukuntu ari umukozi nawe nyene cyane turabibonera kuri irya fondasiyo ukuntu yagize ndamurabira ko akambera akarorero cyane.
Murakoze cyane. Kiti, sinzi ko noba nakubajije icyo kibazo nawe nyene ndumva umengo sinari bwashikire ngo tubwire uwo urabira ko.
Ego, jewe nubwa umukenyezi ndabira ko w'akarorero ni umubyeyi wanje, mama wanje, ndazi ukuntu yatanguye donc akiri kuva akiri inkumi yarambwiye ubu ndabona hageze. Ni umuntu iyo yiyumviriye ikintu agisikako, urumva aragwana ku buryo ashobora kugisikako kandi novuga ni wa muntu ashobora ku novuga gute mwicaho mu Kinyarwanda niho nkunda kubyumva abyaza umusaruro muri duke afise. Ego, hari aho yavuye hari aho yegeje ubu ushobora kumurabira ko ndavuga ngo ndashaka kuba nka mama ariko cyane cyane ndavuga ngo ndashaka kujya umusumbya.
Ndumva ari ibintu bihimbaye cyane kuko abo bakenyezi bose muvuze n'abakenyezi batubera akarorero gahambaye cyane rwose haba mu buzima bwacu haba mu buzima bw'igihugu. Abo muvuze koko n'abakenyezi bakomeye bahambaye ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Mwavuze Lydia Sekera, mravuga Madame Denise Bucumi Nkurunziza, mravuga Francine Nyosaba, Kitty yavuze mama wiwe. Ni ikintu gihambaye cyane kandi kinezereje kumva.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka rero duhe akaryo abandi bigeme bagenzi banyu nabo nyine batashoboye kuronka amahirwe yo gushobora kuba muri kino kiganiro naho nabo nyene twabiyumviriye. Reka nabo nyene tubahe akaryo ko gushikiriza icyumviro cyabo n'amazina yabo.
Niera Anne, candidate numero 26. Mu kirundi bavuga ngo uwambaye ikirezi namenya ko cera. Mu gihe umurundi kazi ahari hose yomenya agaciro afise, yomenya uburyo ashobora gufasha mu iterambere ry'intara yacu bishoboze no mu gihugu cacu, usanga ibintu byose biteye imbere. Murakoze.
Na Mahoro Audrey Ndayiringiriye, nimero 23. Uko bwigwa kenshi ko si impano zo kuba umukobwa muserukizi, nicyo cyampaye ingufu zo kujya muri Miss Ngoma. Ikindi nacyo mfise, ndizeye umushinga wanjye cyane. Murakoze.
Nitwa Maza Nyirigira Neza. Ikintu nshobora kuba amahirwe yo kuba Miss Ngoma, kuko ntumye ikintu nyine giteka akiyugenge kandi nizeye Imana ko izomufasha ikamujya imbere gashobore gutahukana icyo yagamba.
Amahoro, nitwa Justine Dushime, nkaba ndi umwe mu bakobwa batewe iteka ryo kuba mu ihiganwa rya Miss Ngoma 2020 ryateguwe na Ingoma Event. Ego cyane, ndifitiye icyizere yuko nzoba Miss Ngoma 2020 kubera ndi umukobwa mwiza kandi w'akaranga kandi aciye ubwenge. Ikirushirijeho mfise umugambi mwiza.
Amahirwe yo kuba Miss Ngoma ni umugambi mfise ujyanye no gukina cyane ab'igitega, gukora utubiri kugira atore umugambi umudaye bigena.
Nkaba ndi 20, nkaba nambaye nkaba ikintu cyotuma bantora umugambi wanjye. Intara yacu yiteka iteringo.
Nitwa Nikuze Mahika Len, hama ikima amahirwe yo kuba Miss Ngoma 2020 nuko icya mbere ndizera uwo ndiwe aho novuga ndafise ikuga ingufu eka ndetse n'ishaka. Nyuma icya kabiri nuko ndizera umugambi wanje, ni umugambi mwiza, umugambi uteza imbere intara yacu ya Gitega eka ndetse ugateza imbere n'igihugu. Murakoze.
Nitwa Dushimi Tila Ivani, nkaba ndi umukobwa navuga nti w'akaranga, nkankwica ibyangombwa byose bituma nogwa nka Miss Ngoma. Co kimwe nuko mfite imigambi myinshi cyane yerekeza ku bakobwa kugira bashobore guhinduka babe abakaranga. Ego.
Nitwa Siediteriteka. Kuri jewe ikimpa amahirwe yo gutorwa nka Miss Ngoma icya kabiri ndi umuntu azi icyo ashaka, ndetse icya gatatu ndi umuntu azi akandi. Murakoze.
Icho ndi chanye fise kima mahiko yo kuba Miss Ngoma. Icha mbere nuko mvuka igitega kandi ndumunyakaranga cy'ubwenge. Nongeye ko kumigambi nzoshira imbere, ndi umuntu ashiri ku bute kandi ashishikara mu byo akora byose. Ndahimbagwa iyo nkoze ikintu kigafasha abandi, cyane cyane abagore, tugashobora kubateza imbere. Murakoze.
Nitwa Ingabire Oli Chancel, icyo mbona ndi kimama yego yo kuba Miss Goma ni uko ndi umukobwa aciye ubwenge, akunda akaranga, ashoboye, afise ukwizera muri we, atigira sikinege. Ikindi mbona kimama yego ni uko mfise umugambi mwiza wo guteza imbere intara yanjye no guteza imbere igihugu. Urakoze.
Mara mbahoro ni kwa Dorin Urakoze na wanzini kwa Jamis Ngoma The New Event. Ama ikinu mwona ndi chanyo fise kimama yiku kwa Miss Ngoma. Nuko ichambe na mbiyo ndi mwondi kazi na wanzini ya karanga na wanzini nubgengi jostiwa ama na wanfise nimi gambi ite na mbiyo kukiku chanyo. Urakoze.
Ndabaramukije nitwa Vani Irakoze kuba ndi umurundi kazi avuka mu ntara ya Gitega. Ivyo ni bimwe mu bimpamahirwe yo gutahukana ikamba rya Miss Ngoma. Ikirushirijeho ni imigambi mfise yo guteza imbere intara yacu ndabicishije mu mpano nyinshi zindimwo kugira ngo n'ugwaruka abigeme tubone ko natwe dushoboye ndetse dufise uruhara runini cyane mu iterambere ry'intara yacu ndetse n'iry'igihugu. Murakoze.
Nitwa Habimana Clara Kani. Ikintu nizeye ko kizompa amahirwe yo kuba Miss Ngoma nishaka ubukerebutsi, nihaye ihangiro ku kintu ngirizwa kugishikako. Byongeye nsanzwe ndumunyamuderi bisigura ko menyereye kuja imbere y'abantu benshi. Murakoze cyane. Imana ibahezagire.
Ndabaramukije nitwa Ishimwe Martin kandi nimero 18 mahiganwa kwa Miss Ngoma 2022. Ikima mahiko yo kuba Miss Ngoma icambe n'icyizere nifitiye. Ikindi ni uko nujuje bimwe mu bisabwa kugira ube Miss, aretse kuba umwigeme mwiza aciye ubwenge kandi w'umunyakaranga. Murakoze.
Amazina yanjye ni Nibitanga Ange Gloria. Jewe ndabona ko mfise amahirwe yo gutsinda muri Miss Ngoma kuko ubwa mbere ndazi icyo ndi, ndazi ikingenza muri no competition kandi ndafise ikintu nzotanga kugwaruka na cyane cyane ku mwana w'umwigeme. Murakoze.
Salut, nitwa Iradukunda Rita Vanilla. Kuri jewe ikizoma amahirwe yo kuba Miss nuko mbona icyo sumbije abandi bigeme bari muri rya higanwa. Ndi umwigeme aciye ubwenge, ashoboye kandi ari determine. Ibyo bintu bitatu ni nabyo byatumye nja kwiyandikisha muri rino higanwa kandi ndabyizeye cyane rwose ko bizoshikana kuri kitegitivu cya Miss Ngoma 2020. Merci.
Nitwa Dushimirimana Bodine. Ikintu fise mbona cyangwa amahirwe cyo kuba Miss Ngoma 2020 nuko ndi umuntu akunda kugira imigenderanire n'abandi bantu, ndi umuntu yubaha, umwizigirwa, yihangana, ababaye abandi. Eka mbere ndi umuntu akunda imico n'imico kama y'igihugu cyacu, ashaka kwiteza imbere nk'umwigeme muserukizi.
Nitwa Keza Dorsi, nkaba ndi umurundikazi, nkaba mfise imigambi myiza cyane kandi iyo migambi niyo izotuma mba Miss Ngoma. Nibyo nizeye kandi ndita ko bitsoba.
Abo rero bakaba ari aba Miss nabo nyine batashoboye kuja mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko nabo nyine murabumvise, murabamenye, muramenye ibitari bike kuri bo, mushoboye kuronka mu minota nike cyane twari dufise kugira ngo nabo nyene bashobore kumenyekana. Tugaruke ku mushinga ntahe twatumiye mu kiganiro ari nawe ayoboye ibi birori vya Miss Ngoma bigiye kubera kandi biko birabera mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Umugwa mukuru wa politiki w'igihugu cy'u Burundi Hakizimana Alfred niwe turi kumwe. Turumva yuko ibi birori bishigikiwe kandi biko bifatwa mu mugongo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. mwotubwira mu buhe buryo muri kumukorana nawe mu buhe buryo ariko abafata mu mugongo
ego murakoze cyane ego ubwa mbere bwobwo murazi neza yuko ari we abikeme bavuze abantu mwababajije abantu gutanga akarorero nagiranye nende bamenyeshije yeza yuko uwa mbere umumisi wa mbere yatanguye guserukira Burundi avuka igiteka zinamwe ko mwari mubizi witwa Esther Kamatari niwe yatanguye kuba misi mu Burundi kuva Burundi bwitwa Burundi hanyuma kandi hariho na kanja nini avuka mu Giswahili
bari
bavyibagiye mu kumasene yose yagiye ko ariko araririmba mu mahanga yagenda yambaye imiguruwazi yambaye imyambaro y'ikirundi nijwenjangira ko ndababwira nti nyimba ari ikintu cy'ambere tudashaka gutakaza mu Burundi ikintu cy'ambere tudashaka gutakaza ni ikintu cyiswe inyambaro urya umwambaro niwe werekana karangamuntu niwe werekana identite y'igihugu umwigeme amaze kugira ngo ubone igihugu nyine gihagaze neza n'imico yacyo uraba imyambaro turifuza neza yuko aba bigeme bazo kwigisha abandi bigeme inyambaro ya kera kandi nabone rimwe rimwe naho twateye imbere duze turabyibagira tumenye yuko igihugu cyacu cy'u Burundi dutaye umuco wacu kiba kimaze gutaye identite biba bihetse gome hanyuma mwambagize kucerekeye n'ukuntu adufasha nyine icyubahiro umutambukanye mukuru w'igihugu jinsi umvira uyu mugambi naramushikiriye naragerageje ndamushikira hanyuma icyumvira aragishyigikira aravuga ko ari icyumviro cyiza cyane hanyuma aremera yuko adufata mu mugongo none umunsi kino saha turi kumwe turavugana nabo yaduhaye muba mufasha nungengeraho n'akajyo kumushimira mvuga yuko yobandanya ashyigikira kuko icyo gikorwa n'igihugu cy'iteka gitera iteka igihugu kandi gitera iteka n'abakenyezi muri rusange bo mu ntara yacu ya Gitega n'ibindi bihugu cyose ni naryo rya mbere iganwa nk'iri ribaye mu Burundi rigahagarikirwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko nawe n'ubwiwe yabonye yuko hageze ko umwigeme yohaguruka kugira ngo dushobore gushika ku ntambwe isimishije kubigeme dusa bigeme beza abaciye ubwenge biga amashuri meza kugira ngo tuboneke haboneka abandi aba family de bavuye mu Burundi turetse abo badondaguye shaka ko baba benshi hamwe bagwira bakaba benshi cyane ku buryo igihugu cyacu kivugwa neza mu makungu muri byinshi ego
ego ni byiza cyane ngerageje no kuvugira abigeme turi kumwe no munsi mu kiganiro bavuze abakenyezi babona kuri bo babafashije zo kuvuga yuko madame Esther Kamatari cyanke madame Kajanine nabo nyene batabashigikira cyangwa batababona nk'abakenyezi bo bafasha muri byinshi ariko nibaza kandi yuko generation yabo ishobora kuba batariko barayishimika ko bayiraba cyane kuko nka Francine Niyonsaba n'umwigeme akiri muto byoroshe kurabira ko kurusha nka Esther Kamatari cyangwa madame Kajanine ariko nivyo bava ngaha mu ntara ya Gitega ibintu bihambaye cyane kubona bashitse kure cyane ku rwego rw'amakungu bagaserukira igihugu ku rugo rwego none nk'ibibazo bimwe bimwe mugenda murahura navyo nkiganwa nk'iri n'abandi baje imbere yawe bahura navyo mu mahiganwa nk'aya kuko ntitwoshoka tuvuga yuko abarundi bose bavyakira neza abarundi bose babikunze cyangwa bavyemera zimwe mu ntambanyi nk'izo bari nk'uko utavyakira wasanze ari nk'izihe muri rusange
egome intambamyi ya mbere novuga yuko ikomeye intambamyi y'uburyo abarundi benshi ibi bikorwa nk'ibi ntibaza ko benshi bataratahura akamaro kavyo na cyane cyane nk'umuntara ya Gitega rya mbere igikorwa nk'iki kibaye benshi ntibarabitahura hariho abari kubabyumva n'abatabyumva muri icyo gihe rero murazi ko bisaba uburyo bwinshi bisaba imyiteguro miremire n'uburyo burebure bisaba bitugora mu bintu bya masponsor bajya baza kudufata mu mugongo baraza mugabaza buke buke cyangwa bakaza nabi nabi hanyuma kandi kubera batasaba babona ndibaza inyungu iri imbere bumva rero baza buke buke ahanini ni ibyo Ego ibindi ikindi nacyo cyabaye kwikibaza novuga ko cyabaye nk'ikibazo ariko kitari kinini nk'inya nabigeme byarabagoye kuza kwiyandikisha nabone byarabagoye gatoya bakabaza ibibazo byinshi kwera nabone batari babimenyereye ariko gushikino saha nibaza ko bahavuye baza ariko igikorwa na uvuga gihambaye twabonye cyagiye kutugora ni kibazo cerekeranye na nabaza kudufata mu mugongo n'icyo gusa hanini ibisigaye nibaza ko uko iminsi izogendera za tukabereka akamaro kabyo tukabereka inyungu ziri muri ibi bikorwa cyangwa ababyeyi barumvise abana babo muri ibi bikorwa hariho abana twaragize ibintu byo kubigisha kwitunganiriza ubuzima bwabo nk'ubuye bazotaha n'utazoba yambaye yarose kariya gashimwa azotahana inyungu nyinshi mu bintu nk'ibi azoba yabayemwo no mu gukurikira nibaza abigeme bazobyita abacanka ababyeyi bahamagarira abigeme gukurikira amakompetition nk'aya kuko atuma abakobwa buguruka ntibobona yuko ikintu cyihutirwa gihuje amashuri ari ukujya kubaka ari ukurondera umugabo gusa nk'uko biri mu ni ukwita mu mugenzo kuva kera mu bigeme bo b'abarundi kazi ukabona neza yuko umwigeme ashobora guheza amashuri hanyuma akitunganiriza ubuzima hanyuma ibyo nabyo bikurikira byo gushinga urugo nta kibazo ariko akarushinga afise n'abaho yigejeje nicyo gituma rero dusaba ko uno munsi dusaba tuti umwigeme aciye ubwenge ni ukuvuga guca ubwenge aba ari umwigeme yize kandi w'umunyakaranga ni ukuvuga yuko rero ushobora guca ubwenge kiga amashuri ukaba umudogiteri cyangwa umuprofeseri cyangwa ukaba umushefu d'entreprise hanyuma kandi ukongera ukaba n'umunyakaranga ntutakaranga cy'igihugu cyacu cy'Uburundi ubwabo kandi ukiteza n'imbere muri byinshi ugateza imbere umuryango ugatera iteka igihugu nk'abo bafasoni bigeze kuvuga ba kera badutanguriye kandi bashyitse kure isi yose ibazi nk'abarundi kazi
ego urakoze cyane kuri icyo uvuze cyerekeye akaranga kandi muragishimika ko cyane muri competition muri rihiganwa ryanyu ngerageje kuvugira abavyeyi nk'umuvyeyi amahiganwa nkaya aratera makenga make kumbure atari na make makenga menshi kuko ibintu by'abaminsi tumenyereye kubibona mu banyamahanga tumenyereye kubibona kuri televiziyo kandi hariho n'igice cyavyo mu mico y'ikirundi bitemewe ndiko ndavuga ku byerekeye guhena ababyeyi benshi barafite amakenga yuko abakobwa babo bagiye muri ibi abigeme babo bagiye muri ibi baba bagiye guhena hoba hariho igice cyo kubahenesha cyangwa cyo kuzohena kirimo kumbure ababyeyi barashaka kubimenya
ego mwe murakoze twebwe nka ingoma event twateguye iri higanwa rya Miss Ngoma icivugo cyacu nyamukuru twacise ndi umunyakaranga ni nacyo gituma no muri preselection ya jonjora rya mbere duheruka kugira twerekanye abigeme bacu abaminsi bisharanye nabo twokwita aba invite twe twabise ikintu twokwita yo cyo giteramo twe twacise meet miss ni ukuvuga kubonana n'abaminsi twari twabambitse inyambaro y'ikirundi twabafungiye n'igitambara byari ibintu biteye igomwe nibyo abigeme ubwabo ntibibaba barabibona biba bibiri bishasha kuri bo mugabo tutadushaka kwerekana kakanovera k'ikirundi kiwacu twe twavuze tuti ni nacyo gituma muri bane bajya batatu ba mbere hamwe n'ujya mu minsi azoba yabaye akundwa na benshi bita populaire bose tuzobambika impuzu z'igiti ni ukuvuga dushaka kubereka akanovera k'ikirundi ku buryo umukobwa cyangwa umwigeme umubonye ukamubona ifoto utazorinda kubaza ati umwigeme niwe mu gihugu ikiye burya inyambaro zose burya ziritandukanya ubonye umuzorabe abigeme baba cyangwa abafasoni b'abarabukazi bose baritandira bagashyira ikintu mu mutwe bagafunga mu maso umubonye ntirinda kubaza ngo ujya no mu kibuzi ko ari umwarabukazi rero nibyo rero nako dushaka yuko igihugu cyacu cy'Uburundi umwigeme umubonye utazorinda kumubaza ngo nuwahehe cumanya neza ubwo nyine yuko ari umurundikazi ni ukuvuga rero yuko atana hamwe atapasaje n'imwe bazorengana bambaye twa duhuzu duto duto tumwe mwavuze ariko bazoba bikwije neza nk'abarundikazi ba kera nacyo dushaka kwerekana twerekane ishusho yacu y'igihugu cyacu cy'Uburundi biciye muri Miss Ngoma
utwo duhuzu duto duto twashatse kuvuga ni mama yo debe cyo bita mama yo debe mu kirimi cy'igifaransa dukunze kubona cyane mu ma competition ya mamisi hamano ne mushinga naye hakizimana kubijanye n'utushimwe duhera heza dusozera kino kiganiro tubwire muri make mwavuze yuko mu ntango yuko uwa mbere muzomuha umuduga ubundi bushimwe mutegekanyije kuzotanga bumeze gute abigenewe kwitega kuronka iki
ego icambere cyoco iyo modoka yarateguwe yuko uwa mbere ari wazoyironka hanyuma ikigira kabiri hazwaho bamwe bita Dauphine wa mbere hamwe na Dauphine wa kabiri hamwe n'ukundwa cyane abo bose twarabateguriye envelope kandi imeze neza hanyuma ikindi nacyo gikomeye abo bantu bose bazoshika muri finale ni kuvuga bajya 11 bose bazoshika muri finale bose bazoronka akantu twarabateguriye akantu kuko navuze murabona iyi niyo ama equipe ya kinye equipe igashika muri finale uko bigenda kose bapfuma bakwambika akantu ushobora gusohoka mu kibuga atakintu ufise rero twavuze tuti nka Miss Ngoma nta kuntu umuntu yokora amezi atatu ari muri competition hama agashika muri finale ntatahane n'akantu gatoya tuzomuhiki umuntu wese azotana akaganuke muri bajya bose bazoshika kuburyo azovuga ataka akantu nagakuye muri Miss Ngoma kugira ngo nabandi no hanyuma abantu bazokwirikira guja mu byose zotegura bizokwirikira bazabone yuko ari ibintu by'ukuri hagaciro umukenyezi bisanzwe nuko bimeze nje gituma tuvuga tuti abadufasha babandanye badushifata mu mugongo n'abanyamahanga bose muri hiyo mukundi igihugu cyacu cy'u Burundi nimureke kudufasha kugira ngo dutere iteka intara yacu ya Gitega n'igihugu cyacu cy'u Burundi
mwakoze cyane rwose mushinga ntahe namwe bigeme mwitabire kino kiganiro ndabashimiye cyane rwose kuko namwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika mu majambo make cyane amasegonda make dusozera mushinga ntahe Alfred Hakizimana akajambo kanyu
ego murakoze cyane ndashimiye ijwi rya Amerika kuri aka kanya mwaduhaye kugira ngo tuvuge ingene irikanwa rikorera agenda ego turabasabye ko mwobandanya mudushigikira n'abatwumvise bazaza dushigikire ego hanyuma tubandanye duteze imbere intara yacu ya Gitega igihugu cyacu cy'u Burundi murakoze
murakoze cyane rwose ndashimiye nawe Ananiera Keti Bigirimana Vanessa Ishimwe na Krista Himbazwa mwitabiye ikiganiro cy'uyu munsi akigoro kanyu turagashima namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya muri uranirwa mwumviriza radio mukunda radio Ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9 ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere